mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nshuti bakunze muteza amatsiko biganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamirana na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya gatano muri komune ya Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru by'ino mwanya.
Uyu munsi turindiranye igishika gerekana yuko dusye gukaranga kabasokuru aho hambere bama bafashanya biciye mu miryango cyane mu kibano abarundi bose tubatera kamo bumve neza yuko gufashanya no gufatana mu nda ari igihugu gikomeye cyane.
Ni perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza avuga ku munsi wo gufashanya ugiye kuzura himbaza ugenekerezo rya 28 ukwezi kw'indwi uko umwaka utashe mu Burundi. Iyo nkuru co kimenye yerekeye ubushikiranganje bw'indero muri ico gihugu nyene bwafuse ingingo yakumira amashure asanzwe abigeme batwaye inda bakiri ku ntebe y'ishure. Turazigaruka ko mukanye isase mugume ku maradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze naye ndabiciye ku masonga nkitangura umukuru w'igihugu cyo Burundi Petero Nkurunziza kuri wa gatandatu yatanguje icese himbazwa ry'umunsi wo gushigikirana mu ijambo yashikirije abitabiriye ibirori ku mutumba wa Buye w'intara ya commune Ngozi avukamwo. Perezida Nkurunziza yasabye abarundi kwamana agatima ko gushigikirana. Ibindi kuno nkuru na mugenzi wacu Ngozi Jean Bosco Ndarurinze.
Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yatanguje icese ihimbazwa ry'umunsi mukuru w'igihugu wahariwe gushyigikirana ku mutumba wa Buye. Yawutangurije mu kiyaya cya Vyegwa kiri kuri uyu mutumba aho yakiriwe n'abanyagihugu baho. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko uyu munsi ugiye guhimbazwa buri iyi tariki iri wa gatandatu udasanzwe.
Uyu munsi turindiranye igishika kuko gerekana yuko dusye gukaranga kabasokuru aho hambere bama bafashanya biciye mu miryango cyane mu kibano bisigure neza yuko no munsi nuvuga yuko ubonetse hari hakigiye kirekire cyane bose udakogwa mu gihugu cy'u Burundi. Kubw'ibyo rero je nifatanije n'abarundi bose kugira ngo no munsi utanguze uyu munsi udasanzwe mu Burundi bwose uzokwama ukogwa ko iko nk'iki mu gihugu cyose cy'u Burundi igenekerezo nk'iri kugira ngo abarundi bose tubatera kamo bumve neza yuko gufashanya no gufatana mu nda ari igihugu gikomeye cyane.
Mu kwifatanya n'abanyagihugu bitabiriye icyo gikorwa Perezida Nkurunziza yaciye ashyikiriza intererano yiwe.
Mwabibu twaterereye abatishoboye twatanze itoni zibiri z'ibiharage ibyo tuyimuriye dutanga itoni zibiri z'ibigori ibyo tuyimuriye amakare twatanze n'amafaranga ashika imiliyoni zitanu kugira ngo ashobore gushyigikira abatishoboye ngaho muri komine ya Mwumba. Ubundi akajya gutera rero akajya gutera kamo abarundi bose abacishoboye batishoboye no munsi turi cyo dukoze kuko dutanze tugashigikira batishoboye tuba turi ko turaziganya kuko natwe ibintu dutera tuja no munsi umuntu abakomeye yishoboye yibeshaho umugabo uko imyaka igendera agenda cyane izindi ngo nashaka guhura n'ubuzima bituma bisabwa yuko shigikirwa n'abandi.
Mu banyagihugu bo ku mutumba wa Buye bari bagiye muri uwo munsi mukuru hari abari bazanye agatererano kabo hakaba n'abari barindiriye ko hari icyo bufashishwa. Abatishoboye bari ngaho baronkejwe ibifungurwa barashima ko uwo munsi mukuru wagiyeho.
Umunsi mukuru twibuka akaranga kake batwibutse twebwe bakora mbere kera baratumiranira bakicara hamwe bakarya bakanywa bakanezerwa nta byari biherutse twari twarabihebye
barose agafashanya ko bambaye. Uwo munsi mukuru ndawukengurutse cyane tugiriwe n'umukuru w'igihugu kugira ngo afashe abatishoboye
keretse ko arakaranga kabo hambere. Umukuru w'igihugu ahamagarira abarundi kwitabira icyo gikorwa nk'icy'Imana.
Twifuza yuko rero abarundi bose kino gikorwa bogikora n'umutima ubikunze bumve neza yuko uronze icyo ufite n'icyo utanga ari umugisha kuri wewe kandi nk'uko ijambo ry'Imana biduhamagarira bidusaba yuko dukwiye kuza turafashanya mu kugaragaza urukundo Imana duhaye ibyo dufite na kimwe twazanye kandi kuva ngaha kuri munsi n'andi kimwe tuzotwara mugihe mugabo dufite umutima mwiza iyo dusa tugatanga tuba dutwikije mu bwami bw'Imana. Twifuza yuko abarundi bose rero kino gikorwa ntibafate ko ari igikorwa gisanzwe bafate ubwa mbere ko ari igikorwa cy'Imana kandi namenye neza ko abarundi kuva ubundi bubayeho bwanyu bufite icyibo kidasanzwe bashyira imbere Imana Umwami Burundi.
Sabarundi gusa bahamagarirwa n'umukuru w'igihugu kwitabira icyo gikorwa cyo gushigikira abatishoboye n'abanyamahanga ba mu Burundi barategwa kamo n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza gufasha abatishoboye mu ntara zose z'u Burundi. Uwo munsi mukuru wahimbarijwe ku mitumba yose igize igihugu uko ari utunganijwe abategetsi bakuru bakuru bose mu nzego za leta bategerezwa gushika ku mitumba bavuga ko kwifatanya n'abanyagihugu mu kwegeranya imfashanyo z'abantu aho nikora muri komine ya Mwumba y'intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze arakenuye amakuru mu gihugu cy'u Burundi cyabandaniriza mu gisata c'indero aho ushikiranganje bw'indero n'inyigisho z'imyuga bwafuse ingingo yabuza abana babigeme batwaye inda bakiri mu ishure kuja mu mashure asanzwe ataraye imyuga. Mu itangazo rya Rayeli risohotse ubwo bushikiranganje butomora ko atagisata na kimwe umwana w'umwigeme yibungenze agikumiriwemwo. Inkuru ya mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana.
Nkuko biri muri iryo tangazo, umushikiranganje w'indero n'inyigisho z'imyuga yasohoye kwa 27 ukwezi kw'indwi 2018 avuga ko hacenze umugwihuzo kwakira abanyeshuri babigeme batwaye inda biga amashure shingiro no mu gice cya kabiri cy'ayo mashure, eka mbere n'abahungu boba bagirizwa gutwaza inda abo bigeme. Janvier Ndirahiza aramutse ubwo bushikiranganje asaba abayobozi b'indero mu ntara kuza gutora itegeko nshikiranganje rigenga abo banyeshure kugira barishikane ku bayobozi b'amashuri atandukanye, akabategeka kwakira abo banyeshure kubashyira mu bisata bitandukanye atana kimwe kivuyemo hisunzwe ibibanza biri kuri ayo mashuri. Uyo mugwi uzo kwakira abo banyeshure bashaka gusubira kwiga gushika ku wa 10 ukwezi k'umunani 2018 mbere yuko abo banyeshure bakirwa bategereza kwerekana urupapuro rwerekana ko bize umwaka bakaweza birete mu rurimi rw'Igifaransa. Urupapuro rwemeza ko uyo munyeshure yiga kuri iryo shure, urupapuro rwerekana ko atato aheranye kandi atadubuye mu ishure n'impapuro zo kwa muganga. Amadosiye yose y'abanyeshure basaba gusubira mu ishure akaba azashikanwa muri iyo mugu bitarenze ku wa 10 ukwezi k'umunani avuye mu buyobozi bw'indero mu makomine. Iyo ngingo y'umushikiranganje ikaba ije gukuraho iyo mushikiranganje nyene yari yavaze ku wa 26 ukwezi kwa gatandatu 2018. Iyo nayo ikaba yavuga ko abigeme batwaye inda n'abahungu bazibatwaje batabandanya mu mashure shingiro ahubwo baca biga mu mashure y'imyuga. Ingingo yari yakiriwe nabi n'abaharanira gatika k'abanyeshure, ababyeyi, abigisha hamwe n'abanyeshuri. Kiretse abo batwaye inda n'abazibatwaje, abandi basaba gusubira kwiga muri uyo mugwi washinzwe n'ubushikiranganje bw'indero n'abahungutse, abo nabo baca batanga urupapuro rw'abahungutse hamwe n'urw'abajejwe intwaro. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru avugwa mu karere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Jean-Pierre Bemba yigeze kuba icegera cha perezida ariteze gusubira mu gihugu mu kwa munani kugira ngo aje guhiganirwa umwanya w'umukuru w'igihugu. Abatari bake babona ko ukwitoza kwiwe gushobora kuzohindura byinshi muri politiki ya Kongo. Mugenzi wacu Placide Magambo arabidusigurira muri ino nkuru yacukumbuye.
Kuba Bemba azagaragara muri aya matora bishobora kongerera ingufu n'ubushake imbaga y'abategereje impinduka muri Kongo bifuza ko Perezida Kabila yasimburwa ku ngoma. Ababikurikiranye hafi bahangayikishijwe n'umwuka w'amakimbirane ukomeje gututumba kubera ayo matora. Mu mwaka w'2021 ubwo yari afite imyaka 29 nibwo Perezida Kabila yicaye ku ntebe y'ubutegetsi igihe ise Laurent Désiré Kabila yari amaze kwicwa. Mu mwaka w'2026 nibwo Perezida Kabila yatsinze amatora ye ya mbere, yongera kuyatsinda mu mwaka w'2011, ubu ubwo yasozaga manda ye ya kabiri, bikaba byakekwaga ko ariyo yakagombye kuba manda ye ya nyuma. Amatora yari kuzagaragaza uwamusimbura yarakerejwe. Ibi byateje impagarara nyinshi muri Kongo. Kuri ubu mu gihe igihugu cyiteguye amatora mu mpera z'umwaka, umuryango mpuzamahanga ugaragaza impungenge z'uko Perezida Joseph Kabila ashobora kwiyamamaza ahatanira manda ye ya gatatu mu buryo bubangamira itegeko nshinga cyangwa se akaba yakomeza gukereza amatora nta mpamvu. Umushakashatsi Adeline Van Hout yabwiye Ijwi rya Amerika ati:
Kabila is Nta gushidikanya na busa, ikigaragara neza nuko Kabila yiteguye kwiyamamaza muri aya matora ari imbere. Akomeza avuga ko uburyo bwonyine Kabila ashobora kuguma ku butegetsi ari uko yakitwaza icyuho cyagaragaye mu itegeko nshinga mu mwaka w'2011, aho ashobora kuririra asaba ko manda ze zakongerwa. Ibyo biramutse byanze kandi birashoboka ko Kabila yakwitoranyiriza uzamusimbura mu buryo bwa rwihishwa. Jean-Pierre Bemba yabaye vice-perezida wa Kabila mu mwaka w'2003 nyuma y'amasezerano umutwe w'inyeshyamba yarayoboye wagiranye na leta ya Congo. Nyuma y'imyaka itatu yiyamamarije umwanya wa perezida wa Repubulika atsindwa na Kabila. Mu mwaka w'2008 yaje gufungwa azira ibyaha byibasiye inyoko muntu. Mu mwaka w'2010 acibwa urubanza n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ibyaha yaregwaga bimaze kumuhama. Mu kwezi gushize yarajuriye ahanagurwaho ibyaha arafungurwa, ubu arateganya gusubira mu gihugu cye cy'amavuko cya Congo. Ibyo byose ntibyabujije Bemba kuba agifite abamushyigikiye benshi, cyane cyane mu gace k'amajyaruguru y'uburengerazuba. Ikindi gishoboka nuko Kabila yafatirana ukugaruka kwa Bemba akaba yacamo ibice abatavuga rumwe nawe, nubwo Bemba we yifuza ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bose bazatanga umukandida umwe. Nk'uko umushakashatsi Van Hout akomeza abivuga ati, ibyo byose Kabila arimo ni urucantege ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe ngo babe bakibumbira hamwe bashyigikira umukandida umwe. Undi mukandida utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho, Moise Katumbi, uri mu buhungiro mu Bubiligi, nawe ubu arakora ibikorwa byo kwiyamamaza abinyujije ku mirongo nkoranyambaga. Ku ngoma ya Kabila, igihugu cya Congo cyaranzwemo umwiryane udasanzwe, kandi n'amahanga akomeje kumwotsa igitutu kugira ngo abe yakubahiriza umubare wa manda zagenwe. Ambasaderi wungirije wa Amerika mu muryango w'abibumbye Jonathan Cohen yatangaje kuri uyu wa kane ko ahangayikishijwe n'uko Kabila atagaragaza aho ahagaze niba yaba ataziyamamaza mu matora ataha. Biteganyijwe ko abakandida bazarangiza gutanga kandidature zabo ku itariki ya 8 z'ukwezi gutaha. Kugeza ubu kandi Perezida Joseph Kabila we ntaragaragaza aho ahagaze.
Arakoze mugenzi wacu Placide Magambo. Nuko rero nshuti bakunzi, iminsi yose nk'hano mango kwa gatandatu turabashikiriza iza ikiganiro kwa Nyaburunga. Mandanye mu ryohegwa n'ibiganiro byacu.
Kwa Nyaburunga, kwa Nyaburunga,
kwa Nyaburunga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Ikaze ni gwanyu bakunze ibiganiro vya radio Ijwi ry'Amerika, na cyane cyane mwe mudatangwa kwa Nyaburunga. Muti none uno munsi tugiye kuganira kubiki. Muri gwa rukurikirane rw'ibiganiro twahariye kwiyunga kw'imigambwe yatatanye mu ntumbero yo kwitegurira amatora yo mu 2020. Uno munsi turi kumwe n'imigambwe ikomoka ku gishitsi cya Gahuturemi Amos. Turabira hamwe n'abatumire bacu nimba bishoboka yuko iraga rya Gahuturemi riba umusurisuri wo kubunga kugira ngo baze binjire mu matora yo mu 2020 ari bamwe. Abatumire rero turi kumwe hano ni batatu. Hari ambasaderi Anatoli Bacanamwo n'umunyamabanga mu biro byo kumenyesha makuru mu mugambwe FNL. Ambasaderi mwaramutse.
Mwaramutse neza.
Kaze kwa Nyaburunga.
Murakoze.
Murakoze namwe. Ubundi turi kumwe ni Honorable Pierre Celestin Ndikumana arongoye umugwi w'abashingamateka bakukira urunani Amizero y'Abarundi. Honorable mwaramutse.
Mwaramutse neza.
Kaze kwa Nyaburunga.
Murakoze.
Turi kumwe kandi na Kazimire Ngendanganya n'umukuru w'umugambwe Paripe Agakiza. Mwaramutse Ngendanganya.
Mwaramutse neza.
Kaze kwa Nyaburunga.
Murakoze.
Murakoze namwe. Mu gutangura mereye muri Paripe Agakiza, Kazimire Ngendanganya murongo y'umugambwe Paripe Agakiza. Paripe Agakiza hari icyo yubipfana na Gahuturemi Amos.
Murakoze kuri icyo kibazo. Umugambwe Paripe Agakiza watanguye witwa Paripe Hutu, urongo we na Gahuturemi. Gahuturemi yitabye Imana mu gihe cy'1990 yacyasubirwa n'icegera ciwe Dr. Karatasi yacyarongora Paripehutu gushika mu 2004 hanyuma Paripehutu ikihinduka Paripe agakiza Karatasi acayirongora kandi gushika mu 2007 itariki 12 z'ibihumbi z'ukwezi k'umunani 2007 niho haba kongre barantora ntamba perezida wa Paripe agakiza ubwo rero twebwe umugambwe turimwo ni nubwa yuko ari bandanya rya Paripe Hutu ko twahinduye izina kugira twisunge ibyavuye mu masezerano y'Arusha mu 2002 nico gituma irage nyamukuru budufise ni ya demokrasi nkeza buntu kugwanira demokrasi nkeza buntu uko Gahuturemi yayivuga demokrasi nkeza buntu yonyene ishobora kuzana development ko finalite ni iki nuko twogira demokrasi idufasha izana iterambere
urakoze ndagaruka reka nkubitire muri FNL Ambassador Anatoli uhagarariye muri kino kiganiro FNL FNL hari kifana na Gahuturemi Amosi
ego cyane FNL irafise icyifana gihambaye na karata na Gahuturemi mpereye ku nkingi zigize umugambwe Paripe Hutu Gahuturemi yashizeho FNL kintu ishyira imbere ni ubumwe kukumwe ni kintu gihambaye gose mu nkingi zitanu sino kwiba ndavuga izindi ikindi nacyo no uvuga turi kumwe na Gahuturemi kuvuga yavuga icyo gihe ati umuheto kuwushyira imbere ni nacyo gituma FNL muravyibuka neza yarasinye ku biganiro byabaye icyo gihe mu 2008 twasinye akoro na leta Burundi kujya duhagarika ingwano kuko na Gahuturemi yavuze ati hazogira igihe dutsinda ubu twovuga ko imigambi ya Gahuturemi twamaze kuyishika ko kuko ubu ntawovuga ngo Abahutu turakumiriwe barindagezaho
iyagi rya Gahutu wose sangura muri FNL abasanga ari kiri
ririho cyane turamaze no kubyerekana kuko nkuko nabivuze twebwe dushyira imbere ubumwe ubumwe rero ni twe twabutanguye twaramaze kwegera imigambwe yose ikomoka kuri Gahuturemi twahereye kuri iragijya gahutu twaramaze kumvikana nta nzokumva bavuga ngo iragijya gahutu bavuga bati umugambwe FNL
bacyasanga yijya iragijya gahutu
baci barisanga yo kandi baranezerewe
FNL cyanzo yo ntimurayegeye
nayo nyine turi imigambi yo kuyegera kandi ndazi neza ko hariho ukuntu bikorategurwa
mwavuze umuheto muracyakorana n'abari mu ishyamba rero
oya umuheto ndababwiye ko icyo gihe cyawo cyamaze kurenga nk'umuntu yovuga iby'umuheto yoba atayikora ku iziragi rya Gahuturemi
iyo bavuze FNL hari n'abashaka kubwira ngo nzabampema mu rukoko na hehe yaba dusanga FNL hari ishami rya gisirikare rikigwana
oya ijyo ari kigwana ubu
ntacyo mupfana na nzabambe
ijyo ari kigwana ubu ryo bari tasomye neza inkingi z'umugambwe
aho kwanza abambe mayo nti mwe mwemerana
oya mukiri wa bafise umuheto bavuga ko akikora gwana na leta hari twebwe ntishora kubemera
reka mpindukire mu mizero y'abarundi honorable Pierre Celestin urongoye abashinga amateka bakukira runa nirwa bigenga amizero y'abarundi amizero y'abarundi aba dusanga hari icyo bifana na Gahuturemi
muri FNL amizero y'abarundi ndaribuza FNL kuko barakunda nagomba uyu munsi ndagashire ko kugira ngo abantu ntibatakaze gutahura ibyo turimwo kuko twebwe turi FNL yigenga itagendera mu kwaha ku butegetsi hanyuma ibyabaye gutyo ego ndabishika ko mu myihanganire gato kuba byagenze gutyo tukitwa urunani rw'abigenga amizero y'abarundi nuko batwatse umugambwe kandi barabizi ngene byagenze aho kwa kugira ngo ntibumve kumenga no ba naje ngaha nk'uwitayemwo batahure icyo turi kandi twemera kandi icyo turi nicho na wangwanyi wacu baba bari kuko turabafise barahari ngira ngo mwarababonye reka rero tuduge ku ijambo
ndanyutuze ati batwatse umugambo ibani bande
umugambo uri ku butegetsi
birinde gusubira mu ngwano birinde gusubira mu ngwano bimaza za mahoro n'umutekano birinde gusubira mu ngwano Mungwano, twirinde gusubira mu ngwano. Imana z'amahoro n'umutekano, twirinde gusubira mu ngwano. Twirinde kurara twicwa, twirinde kurara twibwa, twirinde kurara tunyuruzwa, twirinde kurara duhunga, twirinde gusubira mu ngwano. Imana z'amahoro n'umutekano, twirinde gusubira mu ngwano.
Icyo dufana tubanze tukibereke ubwa mbere muvuze ngo iragi cyagaho turemi ni kubanza gutahura ibyo ari byo kuko aho niho twotahurana neza kuko bagenzi banje ngaha bavuze bati twebwe icyo twaharanira twaragifite ko bati twaharanira ko muhuta adakumigwa twarabishikiriye
ariko bavuga ku rugamba rwahe ariko baravuze ati hari yo demokrasi ngeza buntu
niho rero ngomba ngaruke ko mu bisanzu rugamba turiko ni gwahetse nico gituma tukiriho nico gituma tukibandanya urugamba rwa politique kugira ngo dushike byukuri kwiryorage icyo dufana rero ni ibintu byinshi ariko dufatiye no kuri demokarasi nkeza buntu bamwe ko muri badatahura bamwe bitiranya nuko umuhutu kumbura shika ku butegetsi bikaba birangiye nagomba amazi ndabibutse ku iyo demokarasi nkeza buntu no kuvuga ni demokarasi ishingiye kuri cyo no kwita mu gifaransa la dignité de l'homme kugaciro n'agateka ka muntu aho umuntu wese yubahirizwa akubahirizwa icyari akubahirizwa ibyimviro byiwe akubahirizwa na cyane cyane kubera ubumuntu bwiwe hanyuma muri iyo rero habaho ubutungane hateza kubaho igihugu kirangwamo n'ubutungane ubutungane bwa bundi wa muntu atunganirizwa ubutungane butandukanye n'ubucamanza aho umuntu wese yumva ko yubahirijwe mu biwe no mutwiwe kandi atunganirijwe abantu batunganirijwe kumwe ivyo bikadushikana ku mahoro amahoro nayo akadushikana ku iterambere ivyo rero turacabihagazeho kandi turacabirondera hanyuma bavuze hari wacishijemo ngo yibuka inkingi zibiri mu bisanzwe inkingi z'umugambo paripawutu zari zitanu kandi n'ubu ni zitanu
yavuze ati ni zitanu mugabo reka mvuge zibiri muri zo
ego hari izo birengagiza kuko bazi impamvu kandi ndabatahura hari inkingi ya mbere yo kwiyemera kumva ko nimba uri umuhutu cyangwa uri umututsi nuko Imana yakugize nimba uri umutwa uvyemere uvyemange uvyakire hakaba inkingi y'ubumwe abagira bati abantu babanze baje mu baje hamwe bashobore gushyigikirana kugira ngo dushobore kubandanya neza uru rugamba dushike kugateka kacu
iyo na ambasaderi ya Igaseko
hariho kandi umuhuza za ariwe mugambwe ariko kandi kugira ngo kigende neza hacaze yindi y'indongozi hateza kubaho indongozi nyazo hanyuma hariho n'inkingi ya gatanu y'umuheto hariho wayitiranije n'ibindi ntibe ndagaruka ko nabivuze ko namugaruka ko hari abantu bita mu bintu batabitahura neza izo rero ni nacyo cya gipfunsi wabona bamwe badukana kumbure nta niwe ndagaruka ko nabo nyene urumva ko ari zitanu nizo twashira rero tuzifatire hamwe kudushikana kuri ya demokarasi nkeza buntu nashimye kubanza kubabwira mbega ibyo icyo ragi muri ko muravuga ni iri ubu rero ko muri tahura ngira ngo baraza barishura neza barabe ko byukuri bakiririko
mutsibe muri paripe agakiza muvuga ko mwashitse kumbe hari migambi gahuturemi yavuga yo kurandana n'imizi intwaro irangwa n'ubugunge n'ukurenganya abandi ibyo byarahavuye ubu nta namwe
bihinga yanje na mwana wa mama n'ibindi byinshi bibi
Kazimiye
murakoze ku mijambo bijya bintu tugume tubiharanira yavuze ubutungane n'izindi valeur n'ibindi biranga demokarasi ubu nibwo rubanza rukuru ibyavuze byose twarashitse ntiturashika ntiturashika
kuko abivuze ko mwashitse hariho abicishijemo ngaha asije nabivuze ko bashitse
navuze nti demokarasi nkeza buntu uko yayivuga kugira tuyishikeko demokarasi nkeza buntu irafise ibiyiranga ntiturabishikako nico gituma urugamba rwa politike rubandanya ubwo 1993 habaye kudeta babura buje demokarasi niho rero twaci abasigaye batuyoboka bace biyungunganya baca bagira FDD intagoheka jenara misigano yatanguje ntuze FNL 183 niwe yatanguje FDD intagoheka muri mars 1994
twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano
Ani harangiriye igice cya mbere cya kino kiganiro aho twari twashimikiye kwisubiza hamwe y'imigambi ikomoka ku gishyitsi cya Gauturemi Amos reka ndagushimire ambasaderi Anatole bacanamwo nibutsa yuko uri umunyamabanga mu biro byo kumenyesha amakuru by'umugambwe FNL wakoze kitaba kino kiganiro
namwe ndabashimiye cyane mwakoze kudutumira iganiro mbona cyari kimeze neza
urakoze reka ndagushimire nawe honorable Pierre Setendi Kumana urongoye umugwe bashinga amateka bakukira amizero y'abarundi wakoze kitaba kino kiganiro
mwakoze namwe ndabashimiye ko mwantumiye kandi ndashimiye n'abatwumvirije ndabasaba kurema kugira ngo ijyagaho tutaribandanya kandi kuzorishikira
nawe ndagushimire Kazimire Ngendaganya uri umukuru w'umugambwe Parite Agakiza wakoze kitaba kino kiganiro
murakoze je ni gana ya Kazimire ministre wa Parite Hutu nijyo je namubaye nta nunda zo muwa nta nundi yamubaye imbere ni ndinararibonye rero mwakoze rero kuntumira byoshye ndashobora kuzana tanga umuco rimwe na rimwe muntumiye ko ndabona ko hari byinshi abantu batazi ko kenshi na kenshi no muri sende DFDD hari abo tuvugana muri sende DFDD ngumva na sende DFDD ntibayizi
utwo mwanya kuye hakiri kare nyene nta kundi mwatunya kuye
ndagushimire nawe wahise
naho byadusubije inyuma gatoyi
ndagushimire nawe wahise gukurikirana kino kiganiro mwese muranige mu banyi no mu byanyu naho gutaha
Kwa Nyaburunga.
Chari kila meshejwe na chera meneo nzima.
Kwa Nyaburunga, ni misi yose kwa gatanda tuno kuimana, isaa chumi na zibili nimeno ta chumi ni itanu, zo kumugoroba.
Kwa Nyaburunga, ni kuri radio, ijwe ya Amerika.
Murisanga. Muri usanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mwile kaya kuro wadole kajimbu mazame
Mbanje kusamutabu watumire mwagutumiri
Nawe turagutumiye Kuri kirijwi rya Amerika huri hose Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa Nawe turagutumiye Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Nuko rero ncuti bakunze murumvise mwe miganiro twatumiriye gukurikirana niyo muri isanga mukurikira kuva kuwa mbere gushika kwa Mungu ikindi kiganiro hariho nka iwanyu mu ntara ni kuva kuwa mbere gushika kwa gatanu igihe cy'isaha indwi ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda hari n'ibindi biganiro bitandukanye dusangira ijambo mumva iminsi yose ya gatandatu ya Mungu mushaka kandi kumva iganiro byacu kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com muzoze murahacisha amaso muzohasanga ibiganiro amakuru notu video du utandukanye mwakoze mayiko muratwumviriza bakoze amenyesha makuru bacu batandukanye bagize ibishoboka kugira ngo amakuru n'ibiganiro twari twafitiye muri kano kanya bikunde yakoze Innocent Kimenyi yegeranije amaju yacu hamwe na ingenieur yamfashije muhinga bw'ivyuma na Lidiane Ninahazwe narindemesheje ibiganiro vyuno wa gatandatu higenekerezo rya 78 ukwezi kwindwi muri 2010 Nindwi muranigwe mu banyu no mu byanyu mwongere mugire weekend nziza